bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe neza nshuti muri kumwe natwe mu biganiro vya rino genekerezo rya 49 ukwezi kwa munani muri 2017 muri tariki ya 18 y'ijuru rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe ndongoye ibiganiro vy'uno mwanya
twarahuye Kigali cyo tugiye cyumvira cyo kurondera ingene twiyungunganya kuko iyo abantu bahunze ntacyo bafise kenewe nuko baje hamwe kugira ngo barondere uburyo buke babasi bafise bugushire hamwe bashobore kwiteza imbere.
Numushinga ntahe Audace bizabishaka aramutswa ishirahamwe imuhira ishamwe ruheruka gushingwa n'abarundi bagera ku n'impunzi z'abarundi bizahungiye mu gihugu cy'u Rwanda bagera ku 130 ico ririgamije n'ico rimaze kubamarira ni handi hatongume ku maradio yanyu. Iko munhunge mbanze ndabwire muri make kumuhari ukomeye muyigwanya leta muri Sudani y'umanuko uvuga ko umenyesha makuru w'umunyamerika iruka kwicwa mu ico gihugu hishwe arashwe atari kumwe nabo mu rugamba barimwo bwo kugwanya ingabo za leta. Christophe Allen yarashwe mu mutwe ku munsi wa gatandatu n'abasirikare ba leta mu karere ka Kaya kari hafi y'urubibe ruha ico gihugu ca Sudani y'umanuko gihana n'Uganda mu gihe yari kumwe nabo ariko afata amasanamu y'iyo ntambara nk'uko abagwanya leta babisigura. Ku ruhande rwa leta Michael Makeu ayivugira siko abibona amenyesha nyabuna ko umenyesha makuru w'Umunyamerika yari kumwe n'abariko batera ikirindiro ca leta. Leta z'umwe za Amerika iremeza urupfu rw'umunyagihugu wayo. Allen yari umenyesha makuru yigenga yamuka mu gisagara ca Philadelphia muri leta ya Pennsylvania akaba ariko akurikirana intambara hagati y'abanyagihugu mu ico gihugu ca Sudani y'ubumanuko kuva mu mwaka wa 2012. Tukababwira ko hamaze gutangura iyo ntambara amenyesha makuru bagira kuri 10 aribo bamaze gupfa bari ku Kivi. Senare na inyuzu wa muri Kenya kuno wa mbere yarahaye uburenganzira batavuga rumwe n'ubutegetsi bwaho bwo kuraba inyandiko zose zerekeye amatora hamwe n'ivyuma vya ordinateri vy'umurwi ujejwe amatora kugira ngo bashire amazinda kuvyagirije bavuga ko amatora y'umukuru w'igihugu yibwe. Ivyo ni nyuma y'ibiganiro vyatangujwe mu mpera z'inondwi iheze aho iyo sentare yatanguye kumviriza ibirego vyatavuga rumwe na leta bahakana ivyavuye mu matora. Ibiharuro ntabanduka vyahaye Perezida Uhuru Kenyatta intsinzi kuri Raila Odinga mu kumurusha amajwi yababa umuriyoni n'ibice bine. Abandi bumvirije niyo sentare kuri wa mbere nyene n'abashingwamanza babundanira Odinga ababuranira Kenyatta hamwe n'umurwi ujeje gutunganya amatora bamwe bose bashikiriza aho hagaze. Sentare na inyuzu ya Kenya ifise gushika ku munsi wa gatanu w'inondwi kugira ngo ishikirize ingingo ya nyuma ntabanduka kuri ayo matora. Ku mugabane wa Amerika, Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yashikirije ko azokoresha ububasha bwa n'amategeko kugira ngo ahe abanyagihugu bo mu ntara ya Texas na Louisiana, ariko araterwa n'imyizurira uburyo bwo gusanura ibiriko birononekara. Ivyo yabitangaje mu kiganiro yahaye amenyesha makuru ku biro vyiwe kuri uno wa mbere. Bitegekanije ko Trump agendere umanuko bushira ubuseruko bwa Texas kuri uno wa kabiri, kandi avuga ko azonasubirayo ku munsi wa gatandatu ahazogendera na Louisiana kuraba ko abategetsi bafise ivyantenegwa vyose kugira ngo bakize abanyagihugu babo bugarijwe n'imyuzurira. Trump yatangaje ko abakozi ba leta 8,000 bari ku kivi muri Texas gutabara. Gushika ubu abantu batandatu baramaze gupfa mu gisagara ca Houston no mu micungararo yaho. Radiju ya Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Murashobora kandi kumviganiro vyacu muciye kuri rugagwa internet kuri radio yacu wezi 3 radio yacu voa@kaburungu.com na kuri rugagwa Facebook address yacu ni voa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherere kugatumba mikambi kugira yagira abantu kwa bayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahikazi kiganiro cacu no musi tugihere mu gihugu cy'u Rwanda neza na neza ikigali tubabwira iby'abarundi bagira ku 130 baherutse gushinga ishirahamwe gitwa imuhira kugira ngo barabe ingene bo kwisananura abaronkejwe akazi n'iryo shirahamwe ntibajye umunwa bemeza ko umushara baronka kuri kwezi ubatuma bagira ubuzima butandukanye n'izindi mpunzi nkuko muvyumva mu nkuru y'umunyamakuru wacu Desire Hatungimana atangura tubwira iby'iryo shirahamwe
Koperative Multifonctionnaire Imuhira iriremera mu karere ka Gasabo imbere ya Stade Amahoro nishiramwe ryo kudandaza ryashinzwe n'abarundi b'impunzi baba mu Rwanda bagiye hamwe bashikije na 30 intumbero yabo nuko boronka ico bakora bakiteza imbere Odasi biza bishaka rongo iryo shirahamwe amenyesha ko kuja hamwe ariyo ntango yiterambere n'abarundi barayamaze ngo ubugirigiri bugira babiri
twarahungiye ikigari dusho tugiye cyumvira cyo kurondera ingene twiyungunganya kuko iyo abantu bahunze ntacyo bafise ikenewe nuko baje hamwe kugira ngo barondere uburyo bukebe babase bafise babushire hamwe bashobore kwiteza imbere ni koperative rero mu kuyitegura twarabanje turagambire ko hariho amategeko abirekura hamari dusanga hari amategeko meza turikurira nk'impunzi canke nk'abarundi canke umuntu wese yabishobora ko ashobora gutegura koperative ikemegwa
kuva batangwe gukora mu kwezi kwa gatatu kuno mwaka biza bishaka amenyesha ko amaze kubona icyo shira hamwe rimariye baba abaharonsa akazi canke abahateramira
hariho abantu bakora muri koperative abo rero novuga nka 90% ari impunzi urumva aho baronsa akazi bakora ubumwe barahembwa bagafungura n'abandi bene wabo batararonka akazi ishurumva ni ikintu gikomeye cyane ikindi naco nuko abanywanyi ba koperative bafise aho bahurira uretse n'abanywanyi gusa ba koperative n'abandi bifuza kwivuna kanyota gufungura aho barahaza hanyuma rero urumva rica ari ibihuriro ryiza kuko ubuye ikintu kigoye muri byose ni kuba umuntu ari wenyine
umwe mu baronsa akazi arashima uno munsi ntambwe ageze ko yahunze arangije amashuri yisumbuye ariko akamenyesha ko naho adakora ibyo yize akazi afise uno munsi kamubeshejeho
nashitseho ubuzima abandi barangora kubera ko nubona yari yanyakiriye ngo mpaye akazi hari inyamata yankoresheje amezi 5 nkora mu kiraro cy'inkoko ntiyanampemba gushika nino saha ariko maze hari umunsi kareko turagenda kwiyandikisha ngo baduhe ya carte d'identité duhura n'umutamarambi ariko hano bariko baritegura kugira ngo batanguze ibikorwa bya koperative ndaza ndiyandikisha noneho barampa n'ikibazo ngira imana ndaronka akazi mu hano rero aho ngeze hano ndumva ko merewe neza kurusha bwa mbere
nsanze uri mu gikoni niho uri kurakorera umbwiye ko wize amashuri yisumbuye warayarangije biroroshye kwakira akazi nka konya warahije amashuri
ukuntu nagiye niga ndetse nkiri n'umunyeshuri JKS nariri ya Minerval n'ikiyede na nasonaje ikora se nigeze ngaya akazi jewe no mu mwonga ndagenda nkatera n'umuceri sintinya akazi jewe uko mbere uko biri kose akoshobye kose ndagakora
sabarundi gusa bakora muri iryo shirahamwe ryashinzwe n'abarundi kuko hari n'abanyarwanda baharonse akazi uno mwigeme amenyesha ko akazi yaronse kamufasha kwishyurira amashuri
njyewe ikintu byamfashije cyane nungutse inshuti cyo nicyo cya mbere cya kabiri inshuti nyine tudahuje igihugu cya kabiri kandi byamfashije okay tugende mu buzima busanzwe ngende mu munyeshuri narangije high school demi kenze nyine mba nicayeho umwaka umwe kugira ngo mbanze ndonke akazi nayo ni nkabona nge nzakomeze kwishurira nyine ikintu byamfashije cyo nk'umunyeshuri wiga nigaga byamfashije gukomeza nkakora nimugoroba then ni mu gitondo nkiga bisanzwe nyine nkishura bisanzwe nkoresheje amafaranga memwe ikindi karare n'abarundi byaranshimishije cyane kuko collaboration zariyongereye bitewe n'uko narimenyereye abanyimico y'abanyarwanda nyine nagiye menya byinshi
abantu bahurira kuri resto bar yashinzwe n'iryo shirahamwe babona ko aba bategura icyo kibanza babafashije cyane kubaronsa ihuriro aho basanga barundi bateramiye baganira ibiraba igihugu cyabo
kuva imuhira koperative yoguruye restaurant bar imuhira aratugiriye akamaro abarundi b'impunzi bari Kigali turahatemberera yufise umuntu ushako ico muvugana uramuhamagara mugahuriraho noneho iyo hateramiye uhabona abandi barundi twakunda kubona ni Burundi tugasangira bikana kwibagiza ubuzima ubayemwo kuko ariyo usanga ariko bavuga no turimba tw'ikirundi reka ni muhira koko
uwarongoye iryo shirahamwe amenyesha ko bafise imigambi ya vuba yo kugurura ishirahamwe ryo kuziganya no kuguranana kuko amategeko y'u Rwanda abibarekurira kugira babishikeko amenyesha ko bagiye kwakira abanywanyi bashasha bizotuma umutahe wo gushika kuri uwo mugambi ukwira. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire Hatungimana. Mu kiganiro rero cuno munsi c'abanyedini nk'uko muyimenyereye n'imisi yose nkano mango tuzakugaruka kuco twari twabashikirije ku munsi wa gabiri wahera kuko mwabidusavye kikaba kijanye n'itegeko ry'umukuru w'igihugu c'u Burundi aherutse kwibutsa ko abagabo bafise umugore arenga umwe babwirizwa guhitamwo umwe bubakana imbere y'amategeko. Mu kiganiro mgenzi wacu Diane Ndonse yagiranye n'umwe mu ndongozi z'idini rya Islam mu Burundi Sheikh Haruna Nkunduwiga ari kumwe n'uvugisha mu Geita ho ineza y'abana Sojepai David Ninganza hamwe n'umushingamateka Angel Chiza bagarutse cyane ku kingirwa k'umukenyezi akuwe ku mugabo bahorana. Haruna Nkunduwiga atangura asaba ivyigwa bicukumbuye imbere kwagira ingingo yose ifatwa.
Nagira ndababwire hakenewe ivyigwa bikomeye kugira ngo bamenye ababyara gose nabo bari kubagabo canke hore n'ababyara batari kubagabo megabo nabo iteyeweza kubafata avyo bati bari kwaronuka ku murinzure urugero ni hariho ibibazo mu bijanye no kwemera kwacu nko nabivuze bavuze ngo mu Burundi umukenyezi dufashe ibiharu bihari ngo afise abana batandatu mengo niko babiharuwe mfate ko jewe nibarutse wewe nyakuba mushinga amateka yibarutse kuko Imana niyo iguha abahungu canke kagwa abakomeye kakuvangira ikagwa abigeme batandatu isabye kwigwa abana batandatu abigima batandatu akarongorwa umwe abandi batanu bataronsa abagabo baba abandi mbega ko bafise uburenganzira ko no byita kugira ngo bashobore kwinezereza ku mubiri wabo bakakuza nimwe wese abana batatu batatu cyangwa batandatu badafise se mbega umuti nawe ucubuwe kuko urumva twa dufata gusa abantu bubatse turiko turibagira bajya nabo baza kubyara batubatse atateko nimwe riza kubafata kandi ari byo remu gihe maze kumenya nuko aba bakenyezi bavuga ngo bavanye kubagabo babo bazocubaza guca muri izo nzira barondera ingendo baza kubeshaho abajya abana bato bato bafise kuko naho umugabo avuga ngo aramuhabiza kumurera harahamu bidakwiye turabiteko turisizeho ico rikiza ingore ntwa twa dufise cyo gutora umuti ico rikiza nico byobashe byica kugira ngo ndivuze gusanga byica ibintu byinshi gusumbye byo kiza turari wundi muti tushaka gufata ku ruhande
haruna mwe ndumva muvuga cyane kubana ariko mu idini ryanyu murongora abagore barenga umwe kuko leta iragomba kubanza gukemura ikibazo c'abagore barenga umwe hama ikibazo c'abana naco ngira ngo ikazocinga ico gitigiringira ngo mu nyuma nubwo itaragitomora neza kuri ico kibazo kijanye n'umugore arenga umwe mwebwe none ntimwiteguriye namwe kugi shiramugira kuko mushinga amateka yavuze ati
aho nyone no cambaza nk'uyo mushinga amateka kuko bose no bwo serukere leta mugabo mu mategeko batora birimo mbega none leta y'u Burundi uyu munsi inyima y'imyaka amajana angahe Burundi buriho uyu munsi ihisemo ko yoza guhonyanga imategeko y'ukwemera kwacu naho nyene aho naho nshaka ndabaze kuko nimba iyo tegeko rihari umunsi bagasanga atari uco kibazo dufise mu Burundi yo civuga ngo rikatubabuze kuko hariho byinshi
basigaza akajyango rero ku bujyanye n'amadini
na cyane cyane bahanze aho ibyo byigwa byerekana izo ngorane ziri mu gihugu ico zivako ntidufata iteko gusa kuko bari umuntu umugwi w'abantu urisabye ngo tuce turishira mu ngiro tutabanje kuraho kandi ntituragusa abari kwavuga ngo bakinyuze
ariko namwe
bamwisanga nabo nyine ntituzobarabe ejo tubarabe uyu munsi abana twe turashamye ibarabara bagiye kurirwa na nyina gusa cyangwa bagiye kurirwa na se gusa
murakoze n'ukuri niko nduva ko muri ko muravuga inshoze son contre muvuga ati reka tukingire abana kandi mugaca muvuga ati muratoya abagore beje ibikunda none nkiyo bishitse urambabara nkiyo bishitse nk'umugore umwe akitaba imana none abandi baregwa nani baregwa na mukase
iyo ningingo y'imana
oya siba nico mugabo je wico nshimikiye
mugabo baregwa neza naho nyine
je wico nshimikiye ko nokuri tuvuga nokuri ngaha iri tegeko ndasubiramwo yaje gushiramwo
urutonde
byaje gushiramo kubibutsa aritegese nke rekana yivuge mu gifaransa nke ariho muca munzigure le gouvernement prend toutes les mesures nécessaires de sensibilisation pour modifier les schémas et modèles de comportement socio-culturel de l'homme et de la femme en vue de parvenir à l'élimination des pratiques coutumières ou de tout autre type qui sont fondées sur l'idée de l'infériorité ou de la supériorité de l'un ou de l'autre sexe ou d'un rôle stéréotypé de l'homme ou de la femme. Birumvikana n'ukuri.
Ego.
Abatari ko batahura icyo gifaransa
cyavuzwe.
Birumvikana n'ukuri. David,
ego, ego, neza, neza cyane. Je itegeko ndaryumva itegeko ndarishyigikiye. Urumva leta yaragombye gukuraho akajagari kinjira mungo bamwe bafatiye ku mico abandi bafatiye ku migenzo abandi bagafatira kwifata nabi ubyo butandukanye ugatusanga nakajagari kinjiye muri societe neza cyane byukuri nka jewe ko musubiye kumbaza nababwiye ko ataco ndiko ndaroprosha kwitegeko mugabo ico ndiko ndaroprosha ko niki ningenere riko riraja mu ngiro kuko hari akantu gatoyi kadakingiye urabona abantu bafite imitima myinshi ibi bintu kugira bibe mwavuze kandi muri iyo teka araho bitavuga kugira ngo habe poligami nuko habaho umugore abikoze nuko habaho umugabo abikoze kandi nuko habaho abajejwe intwaro administration ya la base babigizemo uruhara kuko nta muntu aza kukwaka indaro atabanje kujana na karanga muntu kwa nyumba 10 hanyuma ukavuga n'imisa zohamara ingene igana igihe bagaza isha iryo tegeko niko byari none umuntu yozana umukobwa akahamara ukwezi umwaka akavyara abajeje intwaro babona hanyuma abana bagaca baja kwishura amakosa yakozwe na se amakosa yakozwe na nyina yagiye ku mugabo avuze uyundi mugabo tukibagira ko intwaro zibifise mu ruhara ama republika uko yagiye aratandukana abifise mu ruhara indira ndakubwire iyo urugo rumaze imyaka 30 ruba legal ruba illegal hariho ibintu byinshi biba binyegejwe birashaka gutera injuru mu muryango ndagwa karorero nibubanza igihanga aho umugabo yavuze ati bon ubu rero jaye ndahisemwo umugore umwe umwe yarafise abana 8 ubundi 9 kandi mugabo hari imbere washaka ukiritegeko rijaho wewe yarafashwe n'ukwemera avuga ati je ugushuka umuzi nagijijwe acafata wa mugore mukuru yaravyubahirije abari wagirante agumya wa mugore mutoyi ati wewe sisubire kukubona cugenda aca kumubwira ati
nababana
be nababana ati abana ndabarera acaza gutora ababana 9 hewe murabo harimo abasirikare abofisiye hajimbo na rero umugando w'abana baje kunyitura none mwibwe nibiki urumva rero azanye induru mu muryango urumva ayo namatati rero iteko ricariza no kugirana ba mustantire bafisa kazi keshi nyenda kubwire ugira iteko rije mu ngiro wumvise abantu ibihumbi nkivyo bategerezwa kuca berekana n'intumbero abazobishira mu ngiro abaribo ivyo navyo nibiza muri litegeko biza muri ama text d'accompagnement nakubariye erege yatevye muri uwo mwanya atevye ibipfa ni byinshi abanyagwa ni benshi harabantu batazoja ku ishuri mu kwijenda kwera ayo ma text atarahaje atarereka obligation abo bagabo bafise
nivyo nivyo David nivyo nivyo uri kuravuga nivyo amategeko turahuje kazima mwese munyemereye ko iri tegeko ariryo ari kugira ngo rizane umurongo tomoye mu barundi sivyo none ubu rero kuvyabana ayo ma text reka twese tuyasabe ajeho kujya tunganyiza abo bana kuko abana ntibategeza kurengana abana sibo hanyuma batorane babahe ibyo bintu kugira ngo abana bagume baregwa neza abo bana bagira babiga amashure byose bitungana
biciye kuri nyina wabo
abana ntibaguca kuri nyina ntibiteza guca kuri nyina wabo
abana basanzwe basingiye biciwe kuri
se umwana no dusavye yuko abana batunganizwa neza ntihagire ikintu cyononekara kuri bo
kandi umwezi nawo
umukenyezi
none mbega umukenyezi
je banashaka
ngo ari aka ahantu bafataniye n'umwana
ego umukenyezi agomari none ndasinyira uwo mwana none ninda mu mwana ndavuze ngo ntihazosubira kuvugisha mama wiwe cyangwa mama wiwe niyo abashobye gukushora ibintu ashore kumaho nta nakimwe
yakwa honorable nago baramusabe ndamubaza ikibazo kimwe acacishura umupfasoni umukobwa yasavye location vente mugabo ari muri uwo mugwi wabo urumva location vente yarayisavye ubu yarahejeje kuri wa kandi iheje kuri wa umugabo nawe yaragiye kuyipoteka mu ibanki uravyumva kugira abanze kuyipoteka abanze kuyandikwa ko uwo rero aratawe mbega none ngire ndakobaza uvuze uti mbega abantu bazokingwa biceye kwasi urumva ntacitiriwe ivyo kubera iki ntakiri umugore wiwe none umva abo bana bazora baje kubinotoregwa ko namukase kandi ari vyarondewe na nyina urumva rero yateye ko ndakubwira text d'application bategereza kwerekana ibyo umugore yarondereye muri ugo rugo nta vyakwa n'ivyiwe
bitari
uko amateka ari
sinshobora kuronka ibyo nisho David ivyo muri ko muravuga nico gitumira itegeko ritatanguye none rizotangura rya ritatanguye ubu hazoza nibindi vyinshi ubu rero ayo makaa uri kuravuga se sondeka izo irimwe ringahe n'ingaha la administration locale izo yitreta neza cyane
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
twavuze kubijanye umwana yuko hari hanategerezwa gukingirwa agakingirwa ariko biciye mu mukenyezi mbwa mu mukenyezi nawe akabataho ariko arakingirwa cyane ariko amategeko akabakingira umwana cyane uwo mukenyezi mwebwe muvuga kwiki
nuko natanguye ndabivuga yuko ibwirizwa shingiro mu bisanzwe riduha ubungane bw'abakenyezi n'umugabo canke bw'abakobwa n'abahungu ariko dusanga mu mategeko yanda zarakurikira adakingira umukenyezi bikwiye mpereye cane cane ku itegeko rigenga ingo n'imiryango code personne de la famille iryo tegeko rero kubwanje rirakwiye gusubirwamwo nashaka no kubibutsa imbere nibaza ko vyahindutse nihenze neza itegeko dufise ubu n'iryo mengo mu kwa gatanu 1993 nihenze imbere yaho mwari muzi yuko umukenyezi yubatse imbere y'amategeko yuko yari mu rugero y'abantu bataciye ubwenge yari dana categorie des imbéciles des mineurs des incapables imbere y'igihumbi kimwe n'amajana 993 niko abakenyezi bubatse bafatwa mu gihugu cy'u Burundi ubu twaragize akarusho naho byahindutse hari kandi kagahaze umukenyezi ubu mu rugo rwiwe ntafise le même droit nk'umugabo wiwe nukuvuga twegwe twitwa ico bayita izifuitiere nukuvuga ibyo dutunze ibyo turi mu ngaho nibyo dukoresha gusa nta na kimwe dufise dutegekako ivyo rero nivyo turimo nimba nabandi ma association menshi y'abakenyezi twibaza yuko bizote babikumva kugira ngo iryo tegeko rihinduke mu rugo umugore n'umugabo bangane nkubu ufise ubahungu n'abakobwa ukaba utagize testama hakazogira nk'abahungu bihinduka bashiki babo kuvyo bavyeye babasigiye
gihusize utaraze
barinda kugenda muri tribunale kugira ngo babarengano aho naho muri tribunale yaramaze kurongorwa naho bamuha ico bita ngo giseke urumva ko ivyo bintu ayo mategeko agihari adakingiye umukenyezi twifuza rero ko mu minsi iza iryo tegeko riranga ingo n'imiryango yohinduka rigaha gaciro abakenyezi bakangana n'abashingana haye babo bubakanye mugabo leta y'igihugu cy'u Burundi yifuza yuko abarundi societe y'u Burundi hajamwo umurongo utomoye neza akabamwo ordre yavuze haruna ati mbega nkuwa bavyaye hanze hoho kuri litegeko justema ubu o nta mugabo numwe ari kuri yo kuja kuvyara acafungwa gahanwa birimo biranditswe neza cyane biranditswe nivyo nyina ko kajagare twashatse kugira ngo kavemwo umugabo yarashura no kuba afise umugore umwe mugogo asaga byabana benshi hanze birabujijwe nkuko gucikiza n'umunuzi yakavuga ati ndigiriye ubuhoho ngaha hariho kera baha bafata ngo n'umuhungu bafata aha n'umukobwa n'umukobwa yigembuye nawe nyene arafatwa
yego
ubu rero nashaka yuko pour conclure nuko societe y'u Burundi hajamwo ordre hakavamwo akajagari amakenga ya Davide yo kubana bizotorerwa solution umwana w'u Burundi nta numwe ashobora gusibisa consequences z'abavyeyi biwe kirazira ayo makayandi bazoza baya traiter séparément ikindi akamu nashaka gutera abigeme jewe nashaka kubatera kamu mwabigeme mwe mwabafasoni mwe mumenye yuko imbere y'amategeko murangana n'abagabo banyu murangana n'abahungu basaza banyu naho ivyo gutoranwa bitaraza bizote babije mu ngiro ariko jewe nicyo namandiko ndavuga urasanga nabigeme mu ishuri muri segonde ugasanga nibo bambere bage no bashika muri university ukacu buryo bagiye kubera iki kubera na societe David muvuga yuko muserukira abana ndabasabye icyo kintu
sindabivuga niko bibiri abikora sindabivuga
mugishimikire ko uko muserukira abana ntimurabintuzenye mushimikire ko dufata ubigeme mu barundi kazi ko babona bafise meme valeur nkabasaza babo bashura kubaho bagashura kubandanya bagende ntihagira abantu babwira ngo nkabimwe vyakira ngo diplome n'umugabo ngo wahejeje ya mbere with diplome y'umugabo oya urabaho wewe wa mukobwa we ngaha ugakora igihugu cawe ugakora ahantu hose ukerekana icyo umaze mwishigikire kugagacira mu ragafise kanini cyane imana yabahaye
ego mushinga amateka angele ciza ngirango akamukanye barakumvise kandi ndumva mwese muharanira inyungu zimwe mwavuze ko leta ari kugira ishireho urutonde kandi yaba David yaba Haruna mu idini rya baravuga ati natwe ibyo dukora tubikora mu rutonde rero mu kutera turangiza ikiganiro ugo rutonde ruzoshigwaho gute hari abavuga ati amahari amategeko adaherekeza neza adatomora neza aba namwe ego Haruna
je nashaka muntu nge mvuga nyaruka yego bavuye bavuga byinshi niba ariko baravuga bati kugwanya kajagari mu ngo niba arabe rero ako kajagari mbega gategwa niki kibazo bari kwaravuga cyane kategwa nibindi bibazo tutereko turavuga uyu munsi ikigira gatatu niyo karavuga bati yubaka ni umuntu umwe imbere y'amategeko naho mu nyuma cyaho zakavuga ngo nabazoba bavyaye inyuma ngo bazofatwa yega bajya bavyara inyuma ntibababona yega ntibaje ahantu kumugaragaro barabundabunda nabo bwo kubundabunda none no uhagaze mbega ni babandanye abundabunda ibi ni byamera mwe nuko ntibizotuma abantu baza kubundabunda baza kuba benshi nimba uyu mugabo yanditswe n'umugore umwe yarafise babiri batatu abandi kwamukurako akaguma abundabunda yigira kuri abo bantu akababyarira mbega nkamuze mufata nk'icyo ko atamuntu azo yamukurikiranye ko twavuze tuti intwaro zabaye abantu bubaka izo ngo zibiri zitatu zine babibona ntacu bayivuze dufata umuti ahubwo uyu munsi tuvuge tuti turicaranye ibibazo dufise nibi mbega hamwe twese twobitura umuti gute urama ntidufate ngo jeho nirabe mu kiyo ubundi namwibagire kuko ninara uburenganzira bwanjye nkabwira uburenganzira bwa mugenzi wanjye nta mahoro nza kumuronkana mu gihe jewe ndaye ndi yiwundi akarara ubusa araza kumenera ko sinsinzira nibazere ko ikintu gikuru cyane kiri ngaha nuko turaba ibibazo biri mu Burundi n'ibihe mbega twobitura umuti gute tukaja hamwe tudabe dufata ingingo ejo tugaza gusanga ya ngingo yadusubije mu ihumbi hituba abahinga bo kuzitara twamaze konego tubanze turabe yuko ejo hijya yeje yongiyengo dufashe izozana n'ukuri kijya twari twifuza mu iterambere ry'abarundi n'abarundi kazi mu mibano n'ibindi tituze kuza kwicuza twamaze kuza gusesa nico ndiye ndumva
ego
je bico mereza ko itegeko lirahari kandi ndashimira leta y'u Burundi yarishizeho kandi kunye n'icubera yarigize priorite ariko nagomba gutuma nyakuwa mushinga mateka turi kumwe agende abwire abashinga mateka bakorana kandi bari muri leta banyumva baheze babaze batume ko abashikira nganji bajejwe gutegura amatexte d'application ico babuze icarico ingorane bagize iyariyo kugira babafate mu mugongo ibintu bireke kononekara batume ko umushikira nganji w'intwaro yo hagati batume ko abashikira nganji bose bari concerne baba bazigituma iritegeko riko rija mu ngiro niyo bari igituma batagomba gushiraho le texte d'accompagnement kugira abana bacu bakingigwe n'ivyabo bikingigwe
ego murakoze n'ivyo le texte d'application misiyo sitegeko ritowe ahategeza kuba hero le texte d'application nimba rero zitarasohoka reka aho umuntu agezo gerageza abibabwire ariko namwe murafise uburenganzira bwo kwandika murashobora kwandika mugatanga meme de proposition kuba kazokuramwo kugira ngo izo texte d'application zibe mugatsubira kuko itegeko ryose rijana na texte d'application ariko twese tuje mu mugu yuko dutegezwa gukurikiza amategeko mugabo arashobora kuba hari hagahaza kacanga kandi misi yose murashobora kuja hamwe mukavuga ati akantu karahatse uko tubona uko ibintu vyogenda kugira ngo birame societe y'u Burundi hagarukemo urufasoni hagarukemo ukwitonda hagarukemo iki tubona aho vyogenda kunuku ari nagashobora kuzokosegwa n'umunyuma kuko itegeko rirakosogwa ashobora no gukosogwa mama mugashobora kuvyandika bigashobora gushika ari mu nama mashinga mateka cyangwa kuba minisitiri birashobora kuza ibyo biriho
ego reka tubashimire ku ntererano zanyu Angel Ciza turabakengurukiye kuri ino ntererano yanyu
ego murakoze
namwebwe David Ninganza muvugira mukamunarongoye ishirahamwe gitaye neza y'abana Sojepayo turabakengurukiye ko mwitavye ubutumire
ndabakengurukiye cyane
Haruna Nkunduwiga umwe mu barongoye idini ry'abayisilamu mu Burundi turabakengurukiye ko mwitavye ikiganiro
mwakoze kudutumira
tukibutsa ko twariko tuyaga kubijanye no gukingira umukenyezi mu gukinga ingaruka zishobora gushikira abana kubijanye n'itegeko umukuru w'igihugu cy'u Burundi aherutse kwibutsa ryuko abagabo babwirizwa kubaka n'umukenyezi atarenga umwe Diane Ndonse narinda kiremesheje ndashimiye mwebwe mwese mwari muduteza amatwi ku ijwi rya Amerika
Hakabari no kuriwe Diane Ndonse duce dusozera kino kiganiro Diane na Hazwe nanje twari kumwe kuri micro cyo kimena innocent kimenye muhinga bw'ivyuma twifuriza abakunzi b'ijuru y'America kugira umunsi mwiza imwe mu biganiro by'ijuru y'America birabandanya saa 10 muze kuba hafi ya maradio yanyu kugira mushore gukurikirana ikiganiro muri isanga baza kuganira ku masezerano ya Arusha muze kuba hafi rero.